Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu sinitari tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2017 ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Mu Burundi rumwe mu gwaruka gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma y'aho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya abatare bake muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Mbega gutangura umwuga nk'uwo bisaba iki? Inyungu inganite n'izihe nzitizi ziri mu gutangura umugambi nk'uwo? Kuri ibyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka kwiyungunganya no kugerageza gutangura imigambi yago nivyo tujye kuganira mu kanya mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze rero mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi rumwe mu gwaruka gwo mu ntara ya Gitega gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma y'aho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya bamwe muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Yamara zimwe mu nzitizi ubwo gwaruka ruvuga nuko barubabazwa nuko muri uko kwiyungunganya rudafashwa mu mugongo mu buryo bwa bakwa amakori y'umurengera. Bafise ubwoba ko bashobora no gusubira guhomba bagasubira mu bushomeri. Rero ikibazo gihari mu gutangura umugambi nk'uwo guhingura amasabuni bisaba iki? Inyungu inganite? Izindi nzitizi bahura nazo ni izihe? Kuri ibyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka go mu kugerageza kwiyungunganya no gutangura imigambi yago twatumiye bamwe mu basore batanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni mu ntara ya Gitega bagerageze kudusobanurira bimwe mu vyo bariko barakora muri iki gihe. Twumve n'impanuro bafitiye bagenzi babo bariko baragerageza gutangura imigambi yo kwiyungunganya. Turi kumwe na Innocent Nshimirimana umwe mu batanguje uwo mugambi. Tukaturi kumwe ku murongo. Innocent wiriwe neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Muriwe cyane mwese makuru.
Urahora komeye.
Yego turakomeye turashima.
Ni byiza cyane. Kaze mu kiganiro Innocent, ubanze utubwire uko wewe na bagenzi banyu mwatanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni byagenze gute muri make. Ariko ahubwo umuntu nge gato tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu Haisan n'amahoro yateguye kubijanye n'uwo mugambi wanyu kugira twumve muri makengere mwatanguje hama uratsa gusubira utubwire idonido gingene uwo mugambi wifashe.
Mu Burundi ibitigiri vy'ugwaruka gugarijwe n'ubushomeri bingana n'ibice bitanu kwijana nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ISTEBU mu mwaka wa 2014. Umuce munini nuwo bafise hagati y'imyaka 15 na 24. Abenshi muri abo nabarangije amashuri yisumbuye. Ivyari bitegekanijwe nuko bafise impamyabushobozi boronkejwe akazi bitagoranye nk'uko ico kigo kibandanya kibimenyesha. Ariko rero iryo kena ry'ubuzi ryibonekeza rituma bamwe muri abo bashomereye bahitamo kwiyungunganya nk'uko urugwaruka Innocent Nshimirimana hamwe na Innocent Hatungimana bahejeje muri kaminuza y'igihugu mu gisata c'ubuhinga ca agronomi kiri mu ntara ya Gitega biyungunganije babicishije mu buhinga baronkejwe mu ishure bwo guhingura amasabuni benshi bita gifurangu wo ahijwe rya Amerika ryabasanga mu Magarama ku kibanza basanzwe bahinguriramwo bako ngera bakadandariza mwayo masabuni Innocent Nshimirimana umwe muri ugugwaruka avuga ko batanguje uyu mugambi kugira birinde kwamabize yinze
twarumva yuko atakatsi kahari kandi mwemwe twarabibona baje mu bihevyo kubona amashuri agiye kurangira ryumvira nzokoriki nzokorahe ukahabura niho rero twavuga duti none ko dushaka gukora twatwarize ubuhinga bw'ingendo rushobora gukora amasabuni hanyagihugu bakayagura twiyumvira byo tungukira turavuga ati byo tungukira kuko turana amasabuni abantu barakosha turigira icyizigiro kumengo tutuhavura ntitwabijamo turonka inyungu
aya masabune ya gifurangu wo bahingura akunzwe gukoreshwa mu dukogwa tw'imuhira mu kuyakora bibasaba ibikoresho bitandukanye nk'imise iva mu kigazi amavuta ifu bita poudre hamwe n'icuma cyo gucumba izisabuni byumvikana ko gutanguza uyu mugambi atari coroshe bafatiye ku mikoro make yabo
cyaratugoye cyane kugira ngo dushobore kuronka umutahe ubwa mbere ngo aho dufite ibyumviro kandi byumviro byarabira cyane mu mutwe twumva ko byumviro tugeza kubironderera ingene vije mu ngiro jewe kubwanje narikoze kwari umuryango ndabubwira cyane numva nshaka gukora iki kandi nta kazi ushobora kunonderera mugabo wongurana amafaranga nuko jewe nuyagushobitsa cyane twasuye guhura dufise umutahe mutoya ugutangura mugabo yarakwirana na twifuze ni nibyo twogura kugira dukoreshe twasanze bishobora kuja mu miliyoni umwe n'ibihumbi amajana 8 cyo twese turonka ibihumbi amajana 8
ibi bikorwa by'aba basore birashimwa no mu kibano aho bakorera aha ni mu gihe basigaye bahurumbirwa n'ababashorera batandukanye bagwiriyemwo abazirangura afise amazu y'ubudandaji bita amabutike
icyo tumye mpisemwo nuko rimwe na rimwe turabashomeri twese dusangiye ubuzima ikindi cya kabiri bakora isabune nini nini kandi nziza zitagata
jewe cyane cyane mpora nkunda kugura iyo isana bleu kubera nabonye irafata neza ikanaramba kandi ifise n'ifuro ryiza uwomengo ni uwo muri kurayimesuza
ariko kandi intamba myiza aba basore ntizari zihagaze gusa ko vyabagoye kuronka umutahe aha barongera bakavuga ko muri iki gihe batewe umutima uhagaze n'amakori menshi bakwa narijya bari bakiri mu ntango y'ibikorwa vyabo kubw'aba basore bishobora kuba n'intandaro yo kuhahombera bagasaba gufatwa mu mugongo
bere yaraje yatubwira ati tugomba aho tubandike muzo murariha mu mezi atatatatu kama tumubwira twebwe turihishe nk'abacuruza kubera uvyo mu tugira ngo turabahinguze aradusigura umucuruzi wari batubwira ati umucuruza n'umuntu akura ku isoko agashika acuruza uko nyene tumugamwe nawe mukura ku isoko mugaca muhingura tereka ndabandike nk'abantu bagira entreprise niba igihugu cavuga giti abantu bo batanguye ubuzima mu nyene bwo kwigwanako no kugerageza kwibeshaho bwa mbere tubahe nk'amezi nk'atatu vyonye bya kudufasha
mu buyobozi bw'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikorwa by'urugwaruka ruriko ruragwanya ubushomeri rubicishije mu kwiyungunganya bagahamagarira n'urundi gwaruka kubafatira kwa karorero mu ntara ya Gitega Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
yarakoze mugenzi wacu Raisa kuri iyo nkuru yaduteguriye nongere ngaruke ku mutumire wacu Innocent Nshimirimana kaze kandi mu kiganiro muri sanga tubwire Innocent uri umunyeshuri wari warangije kaminuza be n'abagenzi bawe nkuko tuvyumvise mu nkuru mutangura kwiyumvira ingene mwoshira ibyumviro byanyu mu ngiro tubwire nyine ingene byagiye biragenda muri make nk'ababumva bagenzi bawe nabo nyine bari muri ico kibanza ingene bo bitangura
ego murakoze cyane muri make ibyumugambi twebwe bya tubishikeko bishobora no kuva mu byumviro tujye mu ngiro kuko nayo ni intambwe ikomeye kuva mu byumviro tujya mu ngiro bwa mbere tuzo bwa mbere nawe twarumva ko umengo tumera nkaba tukagira ubwoba bwo kungene ibintu byose bizaba bigenda ko zaba duhomba cyangwa zaba duhura n'ingorane zaba bere cyangwa iz'ibiciro biduga ariko twarameze amagabo turavuga duti reka ko tubona ingene umugambi twawuteguye turawandika hama twaduti turabona ingene bizokunguka haba bitoho hamwe akaco hinduka bizokungukaya hama turangujaya tuzoronkaya turabiharura turara kumengo inyungu iriyo
ama kuja mu ngiro rero niko kukorere twazaturarondera ukungene tushakora ku mutahe dufatiye ukuntu abantu sanga bazigoye kungene bagashaka kwitura bakagura umutahe ukagurana ukagusigura umugambi ku muntu uzi ko yafite amahera ariko akanka akagira ubwoba nabwo kubwira ngo yaguhe ugerageza kumureka ko mutazohomba muzokunguka ariko akumva umengo ntaranyigwa n'ukumengo yo guha amahera ariko buke niho turi bwa mbere twari abantu umunani ariko bwa mu mpera hageze ko dushobora guhura abantu batatu bavuga ko dufise bamaze kuba babasobanura icyizigiro cyo kubaha amahera bafatiye kukungene babasiguriye umugambi bafise ingene wokunguka n'ingene wogugwa kuko abantu batubwiye ati none wowe uzokora iki kizosohoka gute waramaze kubitegura gerageza kumwiza uti jewe kiyinye naravyize vy'amasabuni tuzoranguruka ku isoko bidahindutse tugurishe uku inyungu izobiri amafaranga wompa ntazohomba ndabona yuko amafaranga azobakingiwe bukebuke rero bamwe bakakumviriza n'abakibaza ngo uba uwo bumengo ugomba kukubiba cyane kuko umengo ikizere cy'ikintu cyane rwose mugabo bukebuke twatanze rero hariho abamwe bumva bakatahura yuko mwino minsi umuntu ubwiye umugambi kumva ko umugambi mushashi kandi udasanzweho nyine gitega tukivuga ubwiye umugambi uzokora hehe ndokora igitega yabona ko gitega ari umuji wagutse kandi abantu bo bashobora kuba bakoresha amasabuni menshi bakabona ko umengo ni ibintu bishoboka mu byumviro kandi no mu ngiro bishoboka
wavuze ikintu gihambaye cerekeye ukwandika umugambi ino saturaganira n'urwaruka rwinshi cyane ariko kenshi ugasanga ikintu cyiswe kwandika umugambi benshi ntibacijukira cyane uwo tubwira cyangwa ugasigurira bagenzawe uruhara ukwandika umugambi wanyu mukawushikiriza abatari bake byagize mu kugira ngo munaronke n'uwo mutahe cyangwa ngo munatangure mubone yuko mushobora kuronka inyungu mu byo muri komurakora kwandika umugambi bifite uruhe ruhara
murakoze cyane kwandika umugambi ni kintu gikomeye cyane kandi ni intambwe ya mbere ikomeye kandi ituma ugira inkomezi zo kugira ivyizigiro bwa mbere umugambi uwufise mu mutwe utawufise wandike ubikure mu mutwe ubishire ku rupapuro hama kugira ngo ubikure ku rupapuro ubijyana kubibwira undi muntu ni ukuvuga yuko ufatira umwanya kandi uko bikura mu mutwe ubishyira ku rupapuro ni kubona amakosa wokuramo uko ibi rero ubikura ku rupapuro ubisigura umuntu niko naho nyine ubona muri wa mugambi wawe ibyo ibindi byokongerwamo ni ukuvuga ni kwigisha ni ukuvuga nasanze kwandika umugambi uriyigisha kandi icyo utatahura uri kurandika ucuronka umwanya wo kukirondera ukajya ku isoko ukajya kuraba ahantu icyo kintu cyosohokera ukagerageza ukiga aho uherereye n'ukungene icyo kintu kizosohoka nikuvuga ko umaze kwandika uba ufise intambwe cyane rwose kubera utugugumamwo nk'ikintu kiba nk'indoto
urakoze cyane Inosa hama rero tubwire muri make ingene guhingura isabuni bigenda kuva kuja kugura ibijya muri iyo sabuni sigurira abatwumva nyene isabuni ikogwa gute hajya mwiki
muri rusange murakoze isabuni kugira ngo tubikore si ibintu bihanitse cyane ariko ni ibintu bisaba gusa bisaba kwitonda ubwa mbere turatuma ko amavuta bita imise amavuta nayo ava mu rumonge bayakura batoye amamesa hariho imise baca basuye bagakura amavuta y'imise niyo tuzana dushikanye ngaha duca tugura aside ngira mu gifaransa bamwe barayizi bayita na OH tumaze kuyishikana
iyo aside yo muyigurira hehe
tuyikura Bujumbura urubwayo ko tumaze kubishikana byose duca dusigara tutangura gukora mu gukora naho turafata iyo aside tukayinika mu mazi hama tukazana urupimo rubijejwe ari urupimo ipimiri cya aside kugira ngo tuyikuberane n'ifu kugira tuyishyire mu mazi dushobore ushama amazi aregeye turafite urupimo dupimisha tuje gupima kubera icyo gihe igishushe icyo tugumije ko nyene tukabanza tukareka ikabanza igahora turindiri iminsi ishika kuri ine nyuma y'iminsi ine aside imaze kuvangana n'amazi neza kandi bayamaze guhora dushareye tuzana ya mavuta y'imise tukayashira mu ngunguru nk'imashini kubera turazunguriza intoki imeze nk'imashini icanga duca rero dufata amavuta y'imise tugasuka muriyo ngunguru zagucangiramo tama tukatuzana niyo aside iri mu mazi tuvye mu mazi maze iminsi ine tuvanga tuvangira muriyo ngunguru tuvanga rero tudushangisha n'icyo cyuma nyine dushangisha
ica byuma
rero kugeraho twatubaza gufite isabuni uretse ko cyatwongeramo utundi tuntu tutuma isabuni igira amabara ngira murabona ko isabuni ifite amabara turashyiramo utuntu dutuma isabuni ikigira n'amabara tuko turakora nyine mu kuvanga tureze kuvanga turavanga umwanya nk'iminota nka 15 cyangwa 10 tureze kuvanga duca ibyo tuvanze tubisuka mu iforoma novuga ko ari nk'isandugu isandugu kugira ngo kigire iforome y'ikintu cy'ikintu kiri hamwe cy'ikibuye gishobora gusukika tumaze gushyira mu iforoma nyuma y'amasaha 28 tutasanga ko abaye urubuye rwateranye tuzaza kurukata rero turatisobora dukatisha imigozi tukarucagagura amahama rero aho wonye bigirije ku isoko tukatubye dushyira ku isoko
none ivyo vyose
niba ari isabuni isanzwe iyo sabuni rero ari isabuni ya bre nayo isabuni ya bre icyo twongeramwo gisumbiriza izindi ibindi turashyiramwo inuzenya korora tukwita nirangi nirangi rya bre iryo rangi rifise akamaro kanini cyane kuko riratuma isabuni itagata kandi iramba kuko twabigenduje iryo rangi tumaze kurishyiramwo mu kuvanga imisabuni dutoye usanga kandi inaremereye gusumba iyo yindi itagiyemo irangi ni ukuvuga ko usanga ifise ikintu cyongereho kininiya
ibyo byose none kuyihingura bisaba abantu nka bangahe mukorana muri bangahe muri uwo mugambi wanyu
uwo mugambi turi batatu mugabo kenshi turakunda kubikora ku muzama aba hafi yacu akaza kudufasha iyo akaza gatubanye kenshi
urakoze cyane Inosa kino ni ikiganiro nk'uko ubizi giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya Amerika atubwiye ko ucyumviriza reka tubahe nabo nyine akanya bababaze ibibazo bongere bashikirize n'ibyumviro duhere kuri Daniel turi kumwe
ego mwiriwe
amahoro neza
amahoro
Daniel kibazo cyangwa icyumviro masegonda make
ego ni kibazo na nyuma n'inkererano nagomba nibarize umutumire babuze babuze intambamyi bahuye nazo nabitanye n'amatagisi batozwa na abdeliyeri none nko ku bantu dusanzwe dufite imigambi twarayanditse cyangwa ndetse n'abandi bayifite mu mutwe kugira ngo izo ntambamyi ntizohure nazo za abdeliyeri zande hari ahantu barababwira ati mutegereza gucana naha kugira ngo mwiyandikishe muzotangure uwo mugambi wanyu imeze neza hanyuma mu bisanzwe muce muraba mumenya neza n'ingene mwoshyira muri iyo migambi mukamenya ati tuzokunguka ibi twarishe cyangwa tutararihe icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nacyo nagira ndamwibarize ikibazo kijyanye n'ibyo byo gukora amasabune none ko yabuze ngo ko bakora mu mise hakaba hariho n'ayandi mavuta n'izindi sabune bakora mu mavuta asanzwe zozo bazikora gute ko umengo hariho izo nigeze kuba mbona bavuga ko bazikora mu mavuta y'amamesa asanzwe hanyuma no batera intege kuri ico cyumviro n'ukuri arabuze neza arabuze neza yuko umugambi ari kuwandika umuntu akabushyira ku papura nyuma akabona ibikenewe n'ibicaraza mu nyuma akaguma witwararika n'ukuri rwo ku bantu babashomeri na desandwe sandwe ndi muri uwo mugwi aratanze cyumviro cyiza mbere ni nakarokeza ahubwo na leta yogira icyifashije igafasha abantu imigambi mito mito kuko baba bariko barayifasha bati ntibayigore ku bijyanye no gusaba akazi nibazo yuko nibatera imbere bazotanga ubuzi nabo nyene ku bandi bashomeri. Murakoze.
Murakoze cyane Daniela. Dushishikare tubaze na Pascal. Turi kumwe. Duzi ijwi Pascal. Mwerewe neza Pascal, turaca fise ikibazo cyo kukumva neza. Duzi ijwi wegere kuri telefone yawe neza uvuge ku ijambo.
Ama
ego
ama den haje gukoje abahungu ndi ngiri mugambe we
Pascal ndumva harimo ikibazo muri telefone yawe Pascal reka twongere tukugarure ku murongo mu kanya gato tubandanye twakire Désiré uratwumva
ego ndabumva
mhm
ego ndamukiza batumire
arakumva ni no sanshimira imana
ama nakabazo n'intererano nukuvuga ko nagomba ndamubaze iyo izo sabune zoba ari izimota cyangwa zitamota zizokora gute ama intererano nayo nashaka kubakeza ko uwo mugambi batoye Prema uratomoye babandanye bitura leta kugira ngo ibafashe nayo kugira ikikoze kubiwa mugambi utere imbere kugira ngo bahakaze n'abandi. Murakoze
cyane Désiré Innocent. Tusubire ku kibazo cya Daniel Gihambaye. Twumvise no mu nkuru ko hari inzitizi zerekeye amakori menshi musabwa. Dusigurire ko cyo kibazo cyifashe ibyo musabwa muri make.
Ego murakoze. Iki kibazo cyerekeza cyambere muri rusangi amakori musabwa usanga kenshi amakori ajanye na OBR kubera niyo itoza kucyo twita ibice. Ubu unye baraje kuduharurira kungene tuza turariha ama turabategurira uko yuko natwe tutaragera kukumenya natwe nyine twunguka kugira ngo dushobore guharura natwe nyine tworiha ariko umugabo atubwira ati turaba umutayi musanganyo ama twaduharura haramaze kuba kubera nko kutumvikana mugabo kubera yuko twubaha twarabemereye turabereka amafaranga duko umutayi dufishe amature tumutahe nabo baca babona ingene baca bakuramwo baca bavuga ati uri mu bantu bariho amafaranga ikoranga nuko ni ukuvuga yuko twebwe ibyo twari twiyumvira cyangwa twosaba nuko muri rusange OBR Prema ikana n'andi matagisi umuntu agitangura kubera ibyo aba yaharuye ku papuro imwe nazunguka atabarabishyira mu ngiro naho atabara bitora naho ngo abitore kugira ngo nawe tubice mu jangiro ko ubanza akamurinda naho akabanza agatora inyungu ya yiyumvire ku bapuro ko nayo yo itora nawe agasanga arayifite mu mafaranga rero muri rusangi baratinduka cyane itoza amakori rero sawa ko Prema ya ababangira zibaye ziza cyane gose kubera byo tuma nawe umenya yo utanga ukamenya nawe yo dosigarana kuko uwo bumaze kumenyera ubundi usanga uturi kurariha utaramenya neza na neza uzuzunguka ku kwezi azwi kubera umaze gukora nk'amezi atatu ane atanu umaze kubona ingene inyungu ingana ingene inyungu igenda irahindagurika uravuga uti andashobora kurihaya nkasigaranaya nkabandanya ubwo umaze kuba amezi abiri inyungu irashobora guhinduka ukwezi ukundi ikadoseka manuka
mugabo obere yurumva idutse ntuburamenye nawe inyene uhagarara ko ugende uhagarara kuri ku isoko muri rusangi no papa ni ntambamye no papa ni ntambamye kubera umurasaba ramenyera ubuzima ngo ugafite bivyo bintu bagiyemo
none ko ku isabu nimwe inosa ugereranyije umaze guharura isabu nimwe canke karato imwe y'amasabuni musanga muhirihira ko amakori nkangahe inyungu ibari nkangahe
ibaduharuriye uko cyo ko baduharuriye twaberetse chiffre d'affaires bo icyo bita chiffre d'affaires amafaranga dufisengera mutaye dufisengera twatanguje gero ngana batweretse mutaye cyavuga ati ku mutaye mugo mufirise mudori haya ibatubaje tumunguka gute mu musora zingana gute ibibazo byo turaje batubaje gusa amafaranga mutaye dufise nta kindi bobo bashatereka yuko bice bijana n'amafaranga cyo bijana bagereje aho gusa
Daniel yongera abazi ikibazo cerekeye amasabuni akoreshwa akogwa mu mamesa yoyo nayo nyine murayakora murayazi
yego turayazi ko biri mu buhenga nyene mugabo uravye amasabuni ava mu mamesa usanga muri rusange usanga umera nk'uhomba kubera uko amasabuni mu mamesa bigusaba yuko ubanza gucanira amavuta akamera nk'ikambiri uravye rero kandi ucanira amamesa akaba nk'ikambiri umwanya inkwi babigutwaye usanga ungana usanga usumba nuko wotuma ugura aya mavuta y'imito yoyo utere ukoresha ubwo nyene usanga rero biravye usanga amavuta y'amamesa muri rusange niyo siyo akoresha cane mugabo amavuta y'imito niyo muri rusange abigenewe cane kubera yoyo asanzwe asakindi kintu yakorera
Desire yabaje ikibazo cerekeye niba amasabuni ya nyamota canke atamota ikibazo cerekeye leta ingene yobafasha mwamaze gucishura ariko amasabuni yanyu arafisa akamota
isabuni dukora nizimota mugabo mu minsi turiyumvira ko turatari ku ntango turashakeneye bimwe byo dusegura uburyo kugira ngo dushe kwihangira kwihangiro dufise tukora isabuni dukora nk'izimota ubu mugabo turifuza cyane gukora isabuni zimota kubera nk'uko yavuze isabuni dukora ya bure hamwe hari akuma gatatu tubura kugira ngo tujye dukora pudre ikiba omo ni ukuvuga yuko mu ihangiro dufise twifuza gukora isabuni imota hamwe no kurondera akuma gashobora kudufasha iya bure twongera mutuma dukeya gusa igakiba omo ku buryo natwe tuzo biba nk'ibintu byo tumubantu
bashore cyane katubandanye ku murongo twakira abandi ahatunga imana uratwumva
ndarumva
kibazo cyangwa cyumviro
n'icyumviro cyo gutera intege abo banyeshuri bagize amashuri tubyihweje tukabibona ubu mu Burundi abanyeshuri bagize amashuri ni benshi kandi barakeneye ubuzi kuzatse uwo mugambi bafashe wo gutegura uwo mugambi wo gutegura inyungu ya gukora amasabune ni kiza kabisa leta ibafata mu mugongo bakubarisha amatagisi menshi uko bataramenyera bamaze kumenyera bakabona inzira bakabona ko bamaze gukora akazi kaboneka gutanga amatagisi kuko igihugu cyose kibisaba amatagisi Makuru yanjye yarahari.
Urakoze cyane yatunga imana. Reka dushishikare twakire Patrick. Patrick uratwumva?
Yego ndabumva.
Kibazo?
Bwa mbere mbanje gushimira abo banyeshuri bahageze bari batunga bahageze amashuri ubuntu bashoboye kwiyungunganya bahagira ibyiyumviro byiza. Hanyuma bagatangura kwihangira imirimo hakuguma bazeye inzi. Icyakabiri je nashaka kubabaza tuti ko basanzwe no kuvuga umugambi barawuteguye barabona ingene ba uzokunguka none ibyo bafite mu nyandiko cy'ukuri bo baba basanze ku rubuga canke kuri tele ari byo canke hoba harabaye impinduka bariko bararaba ahantu bakorera barashobora gukora ama produits ihuye n'abantu bakeneye ambete bakenera gukoresha amasabuni barashobora kubasatisfied. Ikiri naje nashaka kongera kubabaza tuti boba bashobora kubona bunguka gute bariko bararaba ibyo bakora ko byo bavyunguka neza canke umugambi wa gutariranta. Ego murakoze.
Murakoze cyane Patrick, ibibazo byiza. Katubandanye twakire na Ndikumana. Ndikumana uratwumva?
Ndabumva.
Shishikara.
Jenaka ngura shimira abo bantu biyumva mu mugambi. Kibazo nagomba kubabaza. Kuba mugambi wabo babona utera imbere. Ongera nababaza. Umutaye bo baratanguje ukuntu ngo bungana kuko kwaruka gwinshi ubu. Uriye biri migambi mu gumutaye ukagorana. Murakoze.
Murakoze cyane Ndikumana. Innocent Patrick na Ndikumana basa n'ababajije bimwe ibijyanye n'ukuntu ibikorwa byanyu uriko biragenda, umutahe muronka, mubona muri ko murunguka muri aka kanya mwunguka gute?
Yego, murakoze. Muri rusange ibi yabajije bwa mbere ati iyo inyungu twabona cyo turandika umugambi cyo bariyo turonka ubundi ari ibintu bimwe bigenda birahinduka bivanye n'ukuntu bihe bihinduka. Gusa icyo twari twaranditse tukabona gihuye ni iki cy'uko twavuga duti turabona abakiriya b'isabuni ntibazobura. Icyo ni turabona yuko cyari mu byo twanditse cyagiye mu ngiro. Ikindi cy'ukuntu inyungu nayo urabona uri kurandika urabona inyungu mugabo uri kuri tele naho hari ibintu bimwe bijya biracamwo habaho utuntu twa agisida urashobora kuba uri kurakora imbere akaba uguhomba mugikora hama hanze naho muriko uko muri amategeko kugura ku isoko dufate imise cyangwa ati iyo kode dukoresha aside ukaza wumva hagiye kujyana hagiye ibiciro bigahindagurika niho inyungu kenshi ica idahura n'ibihe mwabitumayitezemo bwa mbere mugabo byose kubera impanuka ntizibura bitanga uwo mugambi tugerageza guhura nabyo nibyo nyine tugerageza guhura nabyo tukaraba ukungene kimwe cyose ko kige uko turiho kirahindagurika tukaraba ukungene tukigenza tukagerageza kujyanisha n'ibihe uko ibintu biri kurahinduka. Nubwa mbere twakubise aba niniya cyane ariko ibintu bimaze guhinduka cyane twaragabanije isabuni yamera nk'ipungutse ariko abakiriye bavya cyane zamwiramo mbwana twabasigura yuko bivana n'ibiciro biduka canke n'ibyo nyene by'ikoro bice bita kudutoza muri rusange usanga bipakiye ngaho nyene.
Ugerageje kuraba ico Patrick yari yabajije kandi cerekeye byose bigenze neza mushoboye kuronka ibyo mukeneye byose abakiriya murashobora yakoresheje ijambo ry'igifaransa kuba satisfeza gutanga amasabuni akwiye ku bantu muri ako karere ko muvuze yuko abakiriya bama baboneka muri batatu mwenyine ntibizogera ahantu ho musabwa amasabuni menshi muri batatu bidakunda.
Gose abakiriye ntibashobora bakoronka isabune baha kubera isabune n'ikintu abantu bakoresha cyane gose biraza yuko nyinshi cyane gose ziva ari zo bakora iBujumbura n'ahandi henshi tumwe izo dutanga n'igiteganyo va kwatura umuji munini nya ntitwaronka isabune dushobora kubaha abo natwe uko dukora uko umutahe uduga niko tuba turarenza ko kubera tuguma turi dufite ikibazo cy'umutahe uri munsi ayo ubundi bwobwo abakirebo bobo
ntibabuze
cyane gose ntonge tuba.
Ndikumana yabajije umutahe mwatanguje wangana gute?
Twatanguje bwa mbere tugitangura wo umutahe twifuza n'abatwaro twatanguje amafaranga angana na 1,800,000.
Urakoze cyane. None muri iki gihe isabuni mugurisha nkangahe mugereranyije n'izindi zigugwa ku isoko nibe imwe ni igiciro kimwe?
Oya, twebwe kubera twikorera kandi tukaba dukorera ahantu abantu benshi baca turagabanya ibeyi ntidushobora gucuruza cyo kimwe n'umuntu
n'umuntu aziranguye azikura ahandi kenshi usanga tubaha kubeyi yo kurangura ushobora kuva kuri zitandatu kenshi tubabwira ati kuva kuri zitandatu tugwa kubeyi yo kurangura ugasanga abantu rero baciye bakunda kugura zitandatu kugura zitandatu basanga babimenyereye muri rusange n'ibyo basanga n'ibyo bamenyereye kubera bashobora kumenya ngo baguze kubeyi mbyica
ni byiza cyane. Reka tubandanye ku murongo twakira abandi. Benjamin turi kumwe.
Hello?
Oui, Benjamin, uratwumva?
Ndamwumva, nagomba nterere. Uwo mutumire bakora amasabune. Nagomba ndamwihariza, none ko ibiciro by'isabune biguma biduga buri umwanya, none bazabikorera ryari? Cyane baguhitira hamwe kugira ngo isabune tuzironke zitagumye ziduga ibiciro imizi yose. Mutsi none bokora iki yaho boraba yuko na kandi bakaraba bakareka kujya barazigabanya kubera nubwo bavuga ziguze beyi ego ziraguzeyi mugani baguma bazigabanya umwanya ari wo wose urabye nk'isabune y'amajana abiri irateye ubwoba umenga nine ijana ya kera iyo dusigurira gute yuko none muri iyo minsi tworonka agasabune natwe tukagatiramesura saa murakoze.
Murakoze Benjamin. Ino saa amasabune yagenda agabanuka ubunini bwazo ibibeyi ziguma ziduga.
Ego ntawo bihakana basi kweri ibeyi amasabune afite ibintu biva ibyo bikorwa mu masabune nk'iyo ntuzenya bayikora hanze nk'ubu yaduze ko amafaranga ashaka ibihumbi icumi urumva nawe uri umuntu washyize mutahe mu bintu byawe wumvise ikintu cyari cy'ibihumbi icumi umuvuko urumva ko ntushobora kumenya ngo ukora uwa wagukiwe ushobora kumenya ngo umutahe wawe ugira uhereyo niko kuko usanga umuntu yagize iyo ntuzenya iyo sisiteme yafatiye politiki kugira ngo agabanye kugira ngo arebe ko umutahe wewe utoherayo ariko nibyo bakiriye ntiyaryohera mugabo nawe ababaye natwe tuba twa haba habaye ibindi bibazo bitandukanye kubera uraraba umusore wawe kugira ngo uhetse yo tuvuge uti reka bakiriye ngenda nanze ko banaje banzembye reka ngerageze nge kubakiriye reka bakiriye yuko hari cyane indutse
nyirumvikana katubandanye twakire Gerard mwiriwe neza Gerard
mwiriwe murakomeye ku gihugu cy'Amerika
turaho turashima namwe
yego turashimaga cyane ni ukuri ndashaka kubasaba gati bamubwire keme mwari ko nariho kite n'utiro tumwe sinayitahuye neza.
Gerard turiko turaganira ku ngene urwaruka rwokwiyungunganya hari hayo urwaruka igitega ruriko rurahingura amasabuni rwatanguye uwo mugambi nyuma yo guheza
kaminuza. Nabisomye bariko baravuga yuko bari bahejeje amashuri ya kaminuza mbere yuko bagize iyo proje hama rero apres ses etudes ses notions qu'ils ont prises à l'école rero batashaka ko babishyira ahabona ibyo bumenyi barose muri za kaminuza kugira ngo bakore isisimize iyo masabune nabyumvise ko ari babinoze notion yo mu mashuri ya kaminuza mbere y'univesite y'u Burundi rero hanze ati kandi bahaye courage kuko uri kwaraba aujourd'hui ko hakazi si byoroshye rero benshi rero muri bo usanga bagira kereke notion barose mu mashuri rero muri ubwo buryo batambuze izo notion barose usanga ko hakazi iyo benshi atayigera ko leta yubaha akazi me aujourd'hui ce n'est pas le cas donc j'ai dit si on termine l'université me ukashyira nk'akazi cyangwa ukaronka uturi tuntu ukora po ukashyira nk'udufaranga me aujourd'hui ce n'est pas le cas rero nkaba ndabashimiye cyane nkaba ndashaka kubabaza ikibazo kimwe ahantu baravuze yuko umutahe batanguze nawo nyene wari umutahe utari munini cyane nkaba kubabaza ko nta bantu babatera inkunga kugira ngo ibyo bintu bakora babona yuko nabumvise yuko na clientele de l'entourage yaciye ibitaho cyane kubera iki kubera
amasabune bameze neza
benshi barabishimye kuko hari basabantu bagiye clientele nyinshi abantu bashakunda iyo nuziye abasabune bakora rero ntashaka kubatira kuko nabo nyine boteraje imbere kuko uri kwaraba ibintu bikabikorana cyane bikorana cyane kuko uri kwaraba kuko bisa bigorana ugumye kubintu byakora ata kintu kurahereza ibibazo
bikora nshika ku ntego Gerard. Alo
ego
Gerard reka duhakanye n'abandi urakoze cyane ku ntererano no kubatera intege tubandanye twakire Shabani mbere yo kuja kumutumire. Shabani uratwumva?
Ego ndawumva. Nagerageje kumva mbonye ibyo mwatwandikiye kongera nkumviriza no ku iradiyo. Numvise ko bari mu bintu byo gukora amasabune, kandi ndumva ko Brema ateye imbere, usibye ko haruguru jyewe iyo ndi muri Muyinga usanga amasabune ibiciro rwose byaraduze rwose, nkuko Benjamin yabivuze. Igiciro nk'ubu iyo ugiye mu isoko kera isabune ya tuwasa ubu ni usanga ari ya 450, urumva nk'ibyo usanga ari ibintu bigoye. Kandi numva umengo ibintu by'amasabune ibiciro numva umengo byagabanuka bivaye none iyo ntizenya ubwo rwaruka rwishyukiye gukora umugambi ujyanye no gufabirika amasabune.
Yasiguye ibibazo byinshi bitandukanye bacamwe bibatuma baduza icyo giciro cyangwa kugabanya ubunini bw'amasabune.
Ngo jye mbona umengo wagerageza nyine ibiharuro bakabikora hamwe, usanga nyine bigashyika bikaba muhendure, kandi kugira ngo dushobore kuza turatuma atangorane tugerageje kuraba nk'ubu ubukene mu bisanzwe ubu burahari rwose. Abisaba rero nk'umukene ashobore gusuma bimworoheye, atume n'ibindi byose turete isabune, burya isabune igerageje kuduga atebwe abanyeshuri usanga arimwo biratugora nko kumesura abajeje usanga rwose bamwe baratumerera nabi.
Urakoze cyane Shabani. Gerard na Shabani bashikirije ibibazo bitandukanye n'intererano zitandukanye. Kimwe mu byo Gerard yari yavuze nizijanye n'izindi nyigisho kumbure zishobora kuba zoroshe gushyira mu ngiro bagenzi banyu bo kwiga bavuye muri kaminuza gushyira mu ngiro, ni nk'izihe wihweje bimwe mu byo mwize muri kaminuza abandi bashobora gushyira mu ngiro nk'uko mwagize isabune?
Ego murakoze. Nibaza yuko muri kaminuza hari ibyigwa byinshi, kandi ibyo byigwa umunyeshuri ashobora kubikurikirana hamaka akabikuramwo icyo yokora ni byinshi. Nibaza yuko hariho imigambi myinshi abajene benshi jyewe twaradushomerereye hamwe cyangwa twaza twigana barafise ibintu byinshi babonye mu ishuri. Nibaza yuko nk'aho wonye aho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hariho amaproje menshi washobora kwandika ugakora, natwe tuba dufite amaproje menshi nk'akarorero nk'abandi bokora ibi byo kurima ibiginu, ibi byo gukora amaproduwi byo gutransiporo byo guhingura ibiribwa byimbuwe navuga n'akagohe nk'akagohe nko ku bantu bataragira ako biyungunganye. Murabe ukungene amatomati igihe cyayo aboneka cyane akagwira, nibaza yuko hogira abajene bajya hano bakaciga ko aba bakiga ukungene bishobora gukogwa. Ntuze turabona ibivuye mu Rwanda hehe bije mu Burundi kandi tubirima, ivyo wonye bakwiye kubyumvira ko bagati twimvire kino kintu natwe tuzaka tubikora. Kwiyumvira ibyo byose byo kurima ibidini na vyinyere n'ibintu abantu bakunda kandi bifite akamaro kanini, n'ibintu nyine vy'ivyimburwa mu Burundi bitubana vyinshi mugabo ugasanga ito turabyumvira ko ngo tubyandike ama bishuru bije mu mutwe tubirige ko tubirondere ko ubumenyi bwe bumwe ama bishobore ku ngo dushobore kuba twumushyira mu ngiro.
Nivyo cyane ino sa cyuvuze ni ikintu gihambaye kuko turumva cyane kandi turaronka amakuru menshi y'ivyamwa bigenda birapfa kuko bitakoze canke bitaronsa babigurisha canke babihingura. Ni cyumvire ciza cyane abandi bajene botangura kwiyumvira ko bakabikorera ko tubandanye ku murongo twakire. Ndabwiwe ku murongo yuko dufise witwa Pascal ari Nyaruguso. Pascal uri mu nkambi Nyaruguso? Mu nkambi bigenda gute mwo kuyungunganya mute canke rafise icyo uterera uno munsi?
Hano mu nkambi wacu
Dozejwe Pascal.
Bigatuma kwiyungunganya kwacu bitugora cyane kuko akantu kamwe rimwe na rimwe turonka, bigatuma rero
hari intererano canke cyumviro ufite ushikiriza kuri bibagenza bariko barakora umugambi uko uguhingura amasabune no kuyagurisha ubyumva gute
ego abe ibyambere n'abere ndabashimikira cyane kuko iyi mihara saga kae n'ibyo yashingiranye ako kuri bane usanga agatayeka ngoye biragenze ko
urakoze cyane gose Pascal ngaho mu nkambi impunzi inyarugusu muri Tanzania tubandanye ku murongo twakire Samuel wiriwe
uyu mwiwe neza
urakomeye
yego turashima umukama
ni byiza kibazo cyangwa cyumviye
bo ubgambe ndabanje gukeza abo abene wacu bo gwaruka bashobye kwiyumvira uwo mugambi ni mwiza cyane ndabashigikiye bo hanyuma harakabazo kamwe ngomba kubabaza mbega ko biyumviye kugira uwo mugambi ego nibyo twabyumvise ariko simbiye ku radio bunyere sinumvise abahere nashaka kwaza niba bo abararonse umuntu abaha amafaranga cyangwa se uburyo cyangwa icyo twakwita finansema icyo ni ikibazo cya mbere kubera ko ikintu nanjye ndumwe mu rwaruka nkungu kandi uri ngaha nyine nigeze kugira poshe y'ibyo by'amasabune ndabyoruganiza neza hamubwira ngo nze gusaba uburyo narijya ko egome birasaba uburyo bwinshi kuko nari nabyize ahantu ariko noneho sinaheze ndonka bamfata mu mugongo nashamba zabona bo yuko wabaronse wafata mu mugongo hayo makumbure batubwiye n'ukuntu wabigenza kwazo bikunde cyo kuri twingunganya kuko umuntu yigira ku wundi nuko murakoze
murakoze cyane Samuel tubandanye twakire Clement uratwumva
ndabumvise gatanu kuri gatanu
ndiza cyane
ego hanyuma nari ifite intererano nshaka guterera hamwe n'akabazo ego ubwa mbere mbanje kuramusaba umutumire ndanamushimira kuko umugambi mwiza yiyumviriye kuko abanyagitega turashoboye gukora guhera na mbere hose ko bamwe bagerageza mu bintu by'ubushakashatsi warumvise ko n'abagerageje gukora indege igitega burya n'ibintu bihambaye cyane rwose
ego
hanyuma nashaka ndamubaze none ko biyumviriye bagatanguza uwo mugambi niba koko ari bo bonyine atawafashe mu mugongo hari ukuntu baba ariko bariyumvira yuko hari nk'umuntu ruzigo kwiyunga nabo akagira ibyo bamusaba kugira bafadikanye yoba yarabuze na kumwe natangura ego cyari cyo kibazo na efise shaka kumubaza murakoze
cyane Clement Innocent no. Kibazo cha Clement cyumviro cha Samuel kandi nicerekeye uburyo mwaronse ngene mwaronse wasiguye ko umuryango wagufashije gato haramashira hamwe na Gerard yigeze kukibaza ko gato canke abandi bantu mushobora kwifatanya nabo canke amashira hamwe yogerageza kubafasha kongera ku mutahe wanyu sobanira batwumva gato ibijyanye n'umutahe n'ingene bashobora kurondera canke bashobora kugerageza kuronka kugira ngo batangure
ego murakoze twebwe navaho gushikira munsi nta muntu yavuga ati nshira hamwe canke ede tuba twararose canke tuba dufise umuhango wayo urubuga yuko abafaranga tuba dufise uno munsi nuko nyene navuze nanabasigaye bwa mbere navuze nti nuko nyine icyumviro wasanga umengo cyo kirakubiramwo ugisigurira umuntu wose waza kuba yafite amafaranga baba bamwe bishobora kuvugisha abantu bishobora kuba usanga mupfa ku mutungo umwe cyangwa mupfa ava mu muryango mugabo atakiwe iwanyu ni icyo cyumviro nyine muhuye pati ntihendera mu kanya wabwira ati jye mfite kantu nokora mugabo namuze amahera kandi ugeza ku gusigura ukungene kuba kunguka n'ingene mutari utohomba ariko ubundi bwobwo ibyo wongera turabyumva abantu bumva ngo bafashe mu mugongo mashyirahamwe runaka cyangwa abandi bagira neza nta muntu umwe kweri twaroshye yogusubira mu mugongo uretse ukonye twagenda turavuga ibyo umuntu anegenda aravuga ibyumviro kwabonye wese ibaza ko uzatuca amahera mugabo ibaza ko kugatumba vuka ko cyane umuryango ubundi turacyakeneye abantu boza tugafashanya ntitugaye kubera turi nubwo ko turi ishyirahamwe kandi twifuza gutera imbere kuko iyo migambi yose dufite twokora amwe tubona nk'abandi bazana imitahe cyangwa badushyigikira tuba dufite ayandi maproje kubera uko wandika amaproje iyi ni imwe muzo twatoye twushyira mu ngiro uno munsi mugabo ubundi turafise ibyo twatanguye tukiri kure ku ntango mugabo tutaragera aho tuvuga duti tubivuga yuko tutabikora kuko iyo ukiri kure naho ngera kuvuga urahabura mugabo mwakoze tuba twaranditse mpapuro turi bya maproje nk'atanu ku buryo uwabajije ati kuzamwo ni byiza cyane kubera ntidukora iki gusa tuba twongera akandi kugira ngo dushyire mu ngiro izindi kandi no kugira ngo dukore ibinyene dushobore guha abakiriye ibyo boba badusaba dushobore kuronka n'iburi buri guha abakiriye n'ikarace n'ahantu hatwegereye mu cyungararo kandi ibyo dutera intege n'aboza bakadufata mu mugongo kubera turakeneye natwe abadufata mu mugongo tukagira ngo dushobore gushyika imbere
tubetse ko muri kumwumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi uno munsi wa mungu tuganira ku bibazo byerekeye urwaruka turiko turihweza uburyo bwo kwiyungunganya turi kumwe n'umwe mu rwaruka heje kurangiza amashuri ibe na bagenzi we batanguye umugambi wo guhingura amasabune no kuyagurisha mu ntara ya Gitega mu Burundi tukatuko turakira n'abanywanyi bishwe rya Amerika bafite ibibazo n'ivyumviro tubandanye ku murongo twakire Anise uratwumva
ndabumva
cishikara kibazo cyangwa cyumviye
cyemera na rese mu bisanzwe agomba amande ashimire radiyo icyo bakora mu gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi hama be mu Burundi turafite ingorane cyane cyane ko usanga batize amakaminuza batuzi yuko ari abahinga abasheshe ugasanga hariho ubuzigu bwinshi badakora nk'akarero nk'ubu iyaba umuntu yahejeje kaminuza abakwiye kuja hariya ku mutumba barondeye umunoteri agricole akaba ari we aje gufatisa kugira ngo umutumba wose urime neza urime kijyambere kugira ngo abantu bose babibona bamenye ati aha hantu harakuri umutumba haravukaho umuhinga mu by'uburimyi ariko icyo usanga bari konsantre mu bisagara hari naho basanga abantu bize biriya bintu by'amasiyansi bakabyatwika basanga bahanze amaso rero twibagira yuko mu bisanzwe umutahe wa mbere ari ubwenge butunze neza hama ikindi nacyo nagomba mbaze umutumire turabona yuko bagize umugambi utomoye mwiza agomba namubaze akarusho abanyagitega n'abanyamuyinga n'abanyengozi bariya bantu bo muri ziriya ntara bungutse kubera ihinguriro ryaje ryabegereye ikindi nacyo nabaza nk'imbega iyo sabune nyama mutarayita izina muzoyita izina iriye kugira ngo tumenye yuko umuntu ari karakaraba cyangwa ari karoza ibyombo abyogeje isabune y'inyagitega
ikiyumvishije cyane reka duha akanya abandi Yanise mwashikirije ibyumviro n'ibibazo byiza reka duha akanya na Fidel uratwumva
yego ndageze mwiriwe
niyo neza
mwiriwe bo ubwa mbere naje mbanje gushima aho kigora abantu bagize mu kuyungunganya kuwo mugambi mwiza hama nagira mbatse cyane mumumbarize umutumire uwo mugambi kuko twawushimira twebwe abantu bo mu ntara zimwe zimwe rero abatanguje umutahe ungana gute kugira bashyire kuri iyo ntamba
yavuze ko yatanguje ibihumbi amajana n'umunani
oke hama ikindi nacyo wose bapfuza bakorane hari amahera abo muca kugira bamwinjize mu iryo shyirahamwe ryabo cyangwa byogenda gute nashaka kubaza
murakoze Fidel katwakire na Reverien uratwumva
yego ndabumva
kibazo cyangwa cyumviye
mbanza gushimira uwo umuntu yiyumviriye kugira uwo mugambi wo gukora amasabune cyane cyane kubu urwaruka rwinshi ubu ruheze amashuri ntiruronka akazi icyo rukora So kibazo nashaka kumubaza ati kubera ndumva umugambi wabo ni proje nini ya kandi mu gihe barose uba uburyo bashobora gutera imbere kaba nka NDC makomeye boba barateguye isoko hamwe bashoboye gukora amasabune agashobora kuvuga ati Burundi burakwiwe barateguye ukuntu bashobora no kuyashora nko hanze mu bihugu kutubona ati ibindi bidandaza biza biva hanze mu bintu bijyanye no kwagura isoko. Murakoze,
murakoze cyane Reverien. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro kino kiganiro gihe ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika Innocent duhereye kuri Anise Fidel na Reverien. Anise yavuze ivyumviro vyiza cyane vyerekeye akarusho mubona ngaho mu ntara ya Gitega canke muri ako karere murimwo kuva mu gitangura. Yanasavye yuko mwoha izina iryo sabune yanyu kuri ico cyumviro bivuga ko iki wongera ushishikare no ku kibazo ca Fidel cerekeye amahera mwo basaba abandi bantu bushaka kwifatanya namwe mu mugambi wanyu.
Ego murakoze cyane. Muri rusange tugerageje kuraba abantu baherereye haturi baradukunze baraza kudushorera kandi nubwo yuko bafatira ukuntu bwa mbere kama tubure imitsi yose kandi twamatwe baba batubona tuko turakora kandi kindi isabuni zacu boba babona yuko bituma n'abandi bahandi bazizana nabo babona bamenye yuko zitega isabuni zaho zisununuye hamabwe bituma izindi ziza zingana n'iziwacu. Muri rusange tubona ko abantu bakira ku n'iziwacu ibinyigisho turazi mu karere byahanyigisho abandi ku buryo ubuye isabuni n'isabuni ziri ngahagishe gamba no mengo biregereye n'iziwacu ku buryo rero abantu nk'iyo yoyo ya bre bivuga ko baza cyane kuyigura barayikuze cyane rwose nibaza yuko abantu bose bamaze kuyikoresha baravuga ko isabuni ifata ifite porogisi kandi yamba nibaza yuko ibintu byo ku munwa n'ibintu byo abantu batubwira kandi nibaza yuko n'uwundi wese yovuga ati abanyu barafite ikintu basumbije isabuni yabo ni byiza gusa kuyihidwi na isabuni turacari ku ntango cyane turacari ku ntango turifuza yuko n'izindi isabuni zifite ubundi bwoko zizosura kuzikora nibaza yuko tubonye kungene bitwene neza
muzohava mwihizina. Reka mbe akanya umunywanyi wa nyuma nkaba numva ko hamagaye ari i Rwanda. Eve, turi kumwe ku murongo mu masegonda make, ikibazo cyawe cyangwa icyumviro?
Ego mbanje kwa ramutsa kuri Amerika.
Iriwe neza.
Iriwe hama mbanje gushimira cyane ubwo rwaruka rwishyize hamwe rukingunganya rugashobora gukora iyo migambi myiza. Hama kandi nkaba nagomba kugushimira Lorian usanga ishaka kiganiro cyiza mwadukoreye.
Murakoze cyane gushimira.
Kubera ko pesi mwari mukunda kwibanda ku bintu bijyanye na politike, mukibanda ku magara y'ubuzima, muhama no mu kibanye n'ababyeyi. Ariko nta n'umunsi umwe mwari bwadushyireho ikiganiro cy'urwaruka rwiteje imbere rusangize n'abandi kugira natwe twumve yuko twashobora gutinyuka.
Oya, Eve, buri wa mungu turateramisha ibiganiro kugwaruka rimwe na rimwe ndagiteramisha.
Yego, cyahora kiba ariko ntabwo mwari bwadutumire ugaruka gwiteje imbere.
Turabikora rimwe na rimwe ariko tuzobandanya
tu. Kugira bishobotse nkuko byahara biba nk'uyu muntu nkuko bizaye no munsi kwa Mungu kugira ngo no mu kindi gihe muzore mudushaka irundi gwaruka gwiteje imbere kuko bituma bishaka natwe dufite nk'umutahe mutoya bigatuma twisinyuka tugashobora gukora bivanye nuko hari bene wacu bari kugenda bitsinyuka bagize naho bigeza bigatuma none tuturuha imbaraga zo gukora.
Birumvikana cyane kandi tugiye kubandanya tubikora. Ntabwo
gusaba kugira bishobotse muzoba dushaka irundi gwaruka gwiteje imbere
tuzobikora. Urakoze cyane Yves, tuzobikora kanya katubanye gake cyane. Urakoze cyane Mpaya Kajyo, umutumire wacu amasegonda ntivyokunda, ariko ndamushimiye cyane Innocent nshimira Imana twatumiye akabashikiriza ingene umugambi wotangurwa kandi ukarangurwa neza kuba jene kuba kugwaruka. Ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi nkuko Iva bivuze, tugiye kubandanya ku munsi wa Mungu tubaronderera abandi ba jene urundi gwaruka ngo rubafashe ku migambi yanyu yo kwisununura. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwe mwese, ndashimiye nabamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala yamfashije kwegeranya ikiganiro. Mugire umunsi wa Mungu mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze.